VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina, reka mugenzi wanjye Oriana banza bagezeho amakuru avugwa mu Burundi muri aka kanya.
Urakoze Edirwema, ndabaramukije mwese muduteze amatwi. Kuva kuri uyu wa gatatu ku mugoroba, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waratanguje indwi yahariwe umugwanyi. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye avuga ko ari akaryo ko kwibuka abaguye ku rugamba no kuvavanura n'ikintu cyose cyosubiza Abarundi mu ndyane z'amacakubiri. Incamake kuri iyi nkuru umugenzi wacu Eloge Wirikane arayidushikiriza.
CNDD-FDD ni wewe twizigiye, usubize iteka Abarundi.
Aha ni mu ngoro y'umugambo uri ku butegetsi ku rwego rw'igihugu muri zone Ngagara mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura, ahari ko hugurwa indwi yahariwe umugwanyi. Umunyamabanga mukuru w'umugambo uri ku butegetsi yuguruye iyo ndwi yabwiye abanywanyi ba CNDD-FDD n'abashitsi bari babagendeye ko Abarundi bwabatangorane bigeze bagiranira, ahubwo bacanishijwemo n'abazungu b'abakoloni. Yasiguye ko igihe abakoloni bashika mu Burundi basanze Abarundi bunze ubumwe, hanyuma babuze aho bahera mu kubagabura, baca bafatira ku iforoma y'amazuru n'uburebure bw'umuntu. Evariste Ndayishimiye nawe nyene asanzwe ari mu baciye ku rugamba, yasabye abantu kwiyinduye hari umugwanyi yobabera igihe cyo kwirimbura kuri bose.
Umunsi rero n'uwo kwibuka mabi Abarundi twaciyemo, kongera duhimbaza abitanze kugira ngo tuyavemo. Turibuka Abarundi bose bapfuye bazira ubwoko bwabo. Nutubere n'akaryo keza ko kwinegura kugira ngo tuvavanure n'agatima k'amacakubiri no guhahamira ubutegetsi biciye ku nguvu no kugira umutima wo kubaga igihugu cyacu. Aho mubona Abarundi ntibamwe mu njyane. Mu Burundi ntitwarimburana mu Buhutu, mu Bututsi cyangwa mu Butwa. Turabyibuka bariko barahiga umwami mwezi ngo bamugandagure. Icyo gihe Burundi bwarokowe n'intwari Bihome, we yemeye ko hako Burundi bube impfuzi yopfuma abwigura se Barundi akarokoka. Mbega uyu munsi ninde yodemye.
Uwo yari umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi, Evariste Ndayishimiye. Imwumva rero ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Ikibazo cy'inzara, ibura ry'ibiribwa biterwa hanini n'amapfa gikomereye abanyagihugu basanzwe batunzwe no guhinga mu Burundi no mu Rwanda. Muri iki cyumweru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangaje ko abantu barenga 600,000 mu Burundi bugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Uwo muryango uvuga ko icyo kibazo cyatewe hanini n'amapfa n'imyuzure yahoze yibasiye igihugu muri uyu mwaka turimo dusoza. Pam yemeza ko nta gikozwe umubare w'abashonje ushobora kugera ku 170,000 umwaka utaha. Mu Burundi intara zibasiwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa zirimo na Kirundo, aho mu ntangiriro z'uku kwezi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yasuye iyo ntara mu rwego rwo guhumuriza abanyagihugu no kubizeza inkunga ya leta.
Twazanye ijambo y'indemesho twabonye yuko mushonje, ariko twaje kubamenyesha neza yuko ico ari ikintu kidakomeye cyane ku gihugu cyacu cy'u Burundi, yuko ibyo dufise byose byarabike bya byinshi twaje kubaremesha yuko tuzobisangira mu bisanzwe ngaha mu ntara ya Kirundo n'ubwa muri komine ya Bugabira. Turazi neza yuko muri abakozi mukunda ibikorwa, ntabwo wifuza yuko muhabwa ibintu mwe musanze mubitanga. Ni nacyo tuma rero iby'abashikiye bituruka kuri dukikije uruzumba.
Ntabwo ari u Burundi gusa bwugarijwe n'ikibazo cyo kubura ibiribwa, mu Rwanda naho icyo kibazo kirahavugwa. Kuri uyu wa mbere ushize Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje ko amapfa amaze iminsi avugwa mu gihugu yatumye ibyo u Rwanda rwohereza hanze bigabanuka kugeza kuri kimwe cya kabiri. Uwo muyobozi yanavuze ko aya mapfa ari nayo akomeje kugira uruhare mu ibura ry'ibiribwa bisigaye bigaragara mu gihugu. Twumve Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Francois Kanimba.
Nagira ngo mbabwize ukuri, ni ikibazo kidukomereye ariko ntabwo gikomere u Rwanda gusa, mu by'ukuri ni akarere kose. Gishingiye ahanini ku izuba ryinshi ryavuye ridasanzwe muri aka karere. Ibihugu byose byagize ibibazo by'amapfa, bituma haba rwose guhungabana ku musaruro utegerejwe mu rwego rw'ubuhinzi utarabonetse. Ahangaha rero nta bitangaza dushobora gukora iyo umusaruro w'ubuhinzi ubaye muke ugereranije n'ibiribwa abaturage bakeneye ibiciro birazamuka.
Kubijyanye n'iki kibazo cy'ibura ry'ibiribwa n'umwimbu wagabanutse, abakunzi b'ijwi rya Amerika cyane cyane abo mu gihugu cy'u Burundi badusabye gutumira minisitiri ufite ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano ze kugira ngo agire icyo avuga kuri ibyo bibazo, ahanini bishingiye ku buhinzi n'ubworozi. Mu kiganiro muri isanga cyanone, Minisitiri Dr. Deo Guide Rurema yatwemereye kuduha umuvugizi wa minisiteri ayobora kugira ngo tuganire. Uwo muvugizi niwe uza kugerageza gusubiza ibibazo abakunzi bacu bamaze iminsi bibaza. Madame Emerance Nirera, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga. Madame Nirera, uranyumva? Madame Nirera, wabutwumva? Ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Reka mukanya twongere tugerageze nimero ye hanyuma tuze kugaruka dukomeza kino kiganiro.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikigano ni muri isanga muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema nkuko nari maze kubabwira mukanya mwadusabye kubatumirira umuyobozi muri ministeri ishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Burundi ministri Dr. Deogi de Rurema yatwemereye kuduha umuvugizi wa ministeri ayobora Madame Emerance Nirera umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
Urakoze cyane Digigema ndabumva.
Urakoze nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire dore ko abanyagihugu aribo badusabye ko ubushikiranganje bwanyu bwa duha umuntu wagira ibisobanuro atanga. Mbere na mbere ariko mubanze mutubwire ikibazo kijyanye nibura ry'ibiribwa kivugwa mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi. Mwebwe mu bushikiranganje bwanyu mubona icyo kibazo cyaratewe n'iki?
Mo ikibazo kijanye nibura ry'ibiribwa jewe mu bushyanga ntitwavuga yuko ibiribwa byabuze uretse ko ibice bike bike byagize ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere nk'uko mubizi ihindagurika ry'ikirere akaba ari kimwe mu bibazo bihanga igisata cy'uburemye n'ubworozi aho rero byabonetse ko ku irima ry'agatasi imvura itabonetse nk'uko abarimi henshi bari babyiteze kugira ngo bace batera aha tukaba dushima aho tugeze kuko nubwo abasanzwe bakurikiranira hagufi ibijyanye n'ihindagurika ry'ikirere nk'uko bakunda kubivuga integekanyo yabo yaravuga yuko izuba rizokwaka ari ryinshi ariko mu ntango imvura iramanza iragwa abanyagihugu baca baratera hari abihutiye gutera hari n'abandi barindiriye uno munsi aho tugeze biraboneka ko imvura isa n'iri kwiragwa ahanini ahenshi mu ntara zitari nkenya z'igihugu cyacu aho ni ku irima ry'agatasi ariko kandi ku irima ry'impeshi ryo mu gihe biheze imvura yari yaguye ari nyinshi byaboneka ko umwimbi utazoboneka ku rugero rushimishije ariko siko byabaye harabonetse umwimbi by'ukuri ku rugero rutari rutonya ubure ntitwavuga ngo ikibazo cy'inzara ngo tugifatire muri rusange kuko mu gihugu cyose ntitwavuga ko abenegihugu igihugu cyose mu ntara zose babangamiwe n'icyo no kubura ibifungurwa
nibyo rwose ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ryavuze ko intara zibasiwe cyane n'intara zo mu majyaruguru y'igihugu ndetse no mu burasirazuba bw'igihugu
aho dufise ikibazo ni mu ntara ya Kirundo naho nyene se mu makomine yose ni mu makomine abiri gusa Busoni na Bugabira naho nyene ugereranije kuraba ni ku mitumba 21 ugere ku mitumba 193 iharugwa urumva rero turabye iyo mitumba kwingana nitwoca tuvuga gose ko abenshi bishwe n'inzara ariko kuri iyo mitumba biraboneka nk'uko abagiye bishikira ku kizi babibonye barabona ko iyo mitumba abenegihugu baho hantu by'ukuri bafite ikibazo cy'uko bantu byo gufungura
Madamu Nirera hanyuma se mukurikije ibipimo mukura mu bashinzwe iteganyagihe hari icyizere mwaha abanyagihugu ko ikibazo bamaranye iminsi ubu kigiye gukemuka
urabona ihindagurika ry'ikirere nicyo gituma babyita ihindagurika hanyuma abajeje gutanga ibiharuro sinzi ko nobyita integekanyo baravuga ati izuba rizokwaka igihe kininiya hama ugatanga imvura iracishijemo ikagwa mugarumva muri iyo integekanyo baba batanze ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibuheza ngo bwicare buraheza nabwo bukitunganya kugira ngo abarimyi ntibahave bajyana nyine n'inkuru ko ziba ziri ko ziratangwa ubushikiranganje bukaheza bukitunganya mu kubaronsa umwavu hakiri kare w'ikizungu mu kubaronsa imbuto zirobanuye kugira ngo nubwo byoshika iryo zuba rikaka cyangwa imvura iguye uko ariko kose umurimi aba yiteguye twebwe rero mu bushikiranganje ntiduheza ngo dusamare turaheza tukabikorera ko uko biri kose
Madamu Nirera iki kibazo nako iki kibazo cyagaragajwe n'abanyagihugu badusaba ko twabatumira mu bushikiranganje bwanyu kugira ngo mugire ibisobanuro mubaha reka tubahe ijambo babibarize reka duhere kuri Vensa mwiriwe neza uri hehe
urundi amunarare
gerageza uzamurijwe ryawe ariko
ha
gerageza uduzijwe ntago tukumva neza
umuranyimo
turakumva ikibazo cyawe
kibazo jensha cyo tumuvugije ubushikiranganje buri ndi nubworozi
baza turakumva
ati kubera iki iyo babonye ikirere kizahinduka badashobora kubwira abarimyi bakaba baritegura hakiri kare kuko baba batinye ibintu bashobora kuyifata mbo ama ikindi kibazo nashamaze ati be kubera iki nk'intara zibazatewe n'inzara badashobora kugatereka turayo tubashyire ibintu by'imbuto kugira bashobore guhinga hakiri kare kubera ikirere kiba cyahindutse hama ikindi nace nk'abadati none ni kubera iki iyo abenegihugu baguze amase muri leta ashobora guteba byo biva ku ki nta kuntu bashobora kuzabarayaba hakiri kare kugira abarimi hakiri kare bashobore kurwanya inzara
urakoze Vensa ubaje ibibazo bitatu Olivier na Celestin mube mugumye kuri telefone mukanya namwe ndabahurubuga mubaze madame Emerance nire ragerageza usubize bino bibazo bya Vensa ndibaza ko ari ibibazo bitatu
arakoze Vensa yavuze ngo ari mu ruyigi ikibazo cya mbere avuga ati kirere kihinduka kubera iko ubushikiranganje butayivuga imbere y'igihe kugira ngo abarimyi bitegure kubyukuri ubushikiranganje buhora bubivuga kuko uko ubushikiranganje butunganije burafise abayobozi bajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara burafise abajeje uburimyi gushika ku rwego rw'amakomine n'urw'imitumba nibo rero baheza bagatanga iyo nkuru bakabwira abarimyi banashaka babicisha mu bice bitandukanye hariyo amatangazo aca mu masengero hariho abo bajeje uburimyi mu makomine baca babihanahana n'abajeje ku mitumba gushika bishikire umurimyi nibyo birashobora gushika bose ntibaronke inkuru ariko ntitwovuga ngo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ntibuba bwabikoze hama ku rwego rw'ubushikiranganje burafite igisata kigeje kumenyesha amakuru icyo gisata kirafite ibiganiro bica ku iradiyo y'igihugu igihe cyose hariho inkuru yo gutanga buraheza bukabicisha no muri uwo murongo kugira ngo abene igihugu bashikire
ngira ngo hari n'ikindi kibazo yaravuze kijyanye no gutanga imbuto ko ngo mwakabaye mutanga imbuto mu gihe mubonye ko igihe cyitera kigeze
abarimwe by'ukuri barabizi barahimirizwa cyane kwitegura kugira ngo baronke imbuto cyane cyane mbere zirobanuye kandi ubushikiranganje burababwira bivanye n'ibisata bigeze gutunganya imbuto baravuga hari hari abagwiza mbuto bashobora kurosoa imbuto abo barimi nabo bagahebwa bakitegura kugira ngo bagende kugigura ubushikiranganje sinavuga ngo buratanga imbuto gutyo ariko burafasha ko abagwiza mbuto baboneka kugira ngo umurimi akeneye imbuto ayironke kandi ayironke ahamwegereye
urakoze cyane reka dufate na Olivier mwiriwe neza uri hehe
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe ugerageze kubaza ikibazo cyumvikana ndibaza ko hari ibibazo mushobora kubaza bireba u Rwanda umuvugizi madame Merance Nirera atashobora gusubiza keretse niba ikibazo cyawe ari ikibazo rusange
yego ni rusange nzenda ngira ngo mubaze ese ko abaturage tubizi neza yuko kugira ngo uhinge wariye uhaze ese niki bari gukorera abaturage mbere yo kubaha imbuto niki bari gukorera abaturage kugira ngo zobe bahinga bafite imbaraga
urakoze cyane Olivier reka dufate na Celestin mwiriwe neza Ikibazo cya uri hehe?
Nge ndi Burundi.
Ikibazo?
Bo ndamitse utubazo bitatu.
Gerageza uhine ibibazo byawe, dufite abantu benshi kuri telefone, ibihinemo ikibazo kimwe gusa.
Nge nabona maze umutumire. Ikibazo kinzara hanini bashobora kubona cyo bagitegwa ni iki kubgabo? Ngo ubwo abanyagihugu bonte bavitemwe uruhara.
Gute?
Cyane abajeje intware. Ikibazo gira kabiri.
Iyo uvuze ngo abanyagihugu cyangwa se leta bashobora kuba bifitemo uruhare, gerageza usobanura ikibazo cyawe cyumvikane kugira ngo nawe bimworohe kugusubiza.
Ni ukuvuga nk'uko urabona nk'ubu nk'ibindi abanyagihugu bamwe barashobora kuba, ni ukuvuga mu guteza inda n'abafitemo uruhare nk'ubu konona ibidukikije. Dufate nko mu guturirira ibiyorero cyangwa mu kwangiriza amashyamba. Kiyo gira kabiri. None ko tubona abafundi rinde mu makomene usanga bahari. Ubwo bobo bararangura akazi bagejejwe mu gufasha abanyagihugu bashobore kurima bigezweho.
Urakoze Celeste. Madame Nirera Olivier abaje ngo kugira ngo umuntu abe yajya mu mirima arime cyangwa se ahinge, nuko aba afite ingufu yariye. Hanyuma unasubize ibi bibazo bya Celeste.
Urakoze cyane. Ku by'ukuri umuntu kugira akore nuko aba afise ingoga, hari nacyo gituma ubushikiranganji bwitunganije, kandi intumbero nuko umurimyi wese umurindi wese yoronka icyo afungura agafungurira umuryango mbere akaronka n'umusaruro washobora gushikana ku isoko kugira ngo ashobore kwikenura mu bindi abakeneye. Ubushikiranganji rero yavuze ngo mbega ngo banka kubaha imbuto, ubushikiranganji ntibwanka kubaha imbuto, ahubwo ubushikiranganji bukora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo haboneke imbuto zirobanuye, bugafasha no kugira haboneke abagwiza mbuto bashobora kuzigwiza mu ntara zitandukanye mu bice bitandukanye kugira ngo umurimyi nawe ahavura aronke iyo mbuto irobanuye bitamugoye. Mbere nce ngira ko ngaha duhamagarire abarimyi kwijukira gutera imbuto zirobanuye kuko zirafasha mu igwiza ry'umwimbu, kandi usanga kenshi imbuto zirobanuye zinarinda n'indwara kuko mu bisanzwe bihanze igisata cy'uburimyi n'ubworozi harimo indwara z'ibyaduka.
Urakoze cyane Madame Emerance Nirera, ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Reka dufate na Kori mwirwe neza. Kori, uri hehe?
Ndi mu karere k'ibiyaga binini, ariko ikibazo cy'Uburundi ndagikurikiranira hafi kuko ndi Umurundi naje.
Ikibazo cyawe rero?
Ikibazo mfise ahanini ni uko umenga umuvugizi ariko arasigura ibintu uko atatiza kubisigura, kuko igihugu cy'Uburundi turavye Tanganyika tukaraba imbara z'Uburundi ukuntu zimeze, ahantu uvuga nka Cibitoki, Makamba, ikiyaga cy'Imbo cyose ni ahantu habera cyane. Aho niyo bariho umugambi bakora n'abanyagihugu neza, ni n'ahantu bashobora kugaburira izindi ntara. Ama ikindi gituma ndiko ndavuga gitarakwete ibibazo natumbye dore ko ari ingorane ya politiki ngaho mu Burundi. Impunzi zirenga 300,000 ziri hanze, hariho ibintu bidasanzwe n'abadandaza bo Burundi baraje gushiraho imitare bimeze uko bitabigorana. Nk'akarorero nagomba ce ntanga akarorero nk'abarimbi yo mu Rugombo, ubu baracitse umutima kuko mu minsi iheze kubera ibibazo bya politiki biri mu Burundi, ituma ati baragisheshe abaduriko barabiba ntibabona n'ukuntu bazokwishyura mu mabanki. Mwumve rero ukuntu umuvugizi w'umushikiranganji yovuga uko, mu gihe tubizi neza yuko mu Cibitoki cya Rugombo genda hasi imboga y'ibitoki ijya bitago iba nyinshi kugeza umugambi bakazishyira mu macupa zigatunganywa neza, iyo umwimbu wabaye mwinshi ntusezeke cyangwa ngo ku isoko bice ibiciro bihinduka ngo ni ukwica agenzuko. hariho politike nziza twakuze twumva y'ibigega ibigega rusange nibikunda abarundi batarasubiza hamwe umuvugizi rero abarundi cyane nibaza yuko yatundereza neza akabona yuko ikibazo cya politike mirani n'umuvuma ubwo ku gihugu kuko iki kigo abarundi bagize mushitse n'ahantu umurundi wese ari twese turarira kuko twarazi ibihugu duturanye mukuri kw'imana urazi kubona abandi banyagihugu babayeho n'ibintu biteye igomwe umuvugizi rero natumbereze neza murakoze cyane
urakoze madame nirera ngo gerageza utumbereze neza
ndabumva Celeste sinzi ko wankundira hari ikintu bibazo bya Celeste ntari bwishure
yego
yabajije ati mbega inzara iterwa n'iki burya abarimyi baba ntibaba babifite umwo uruhara mu konona ibidukikije cyangwa amashamba kuri iki abarimyi barasabwa nk'uko ubushikiranganji bwamwa bubivuga bubicishije ku bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ndetse n'abafundi b'indimo ku gutunganya neza indimo zabo mu guca imikobeko no kuyitera ko ibyatsi birinda bizigama isi kuko kandi nibutse ko ari umugambi leta yasizeho wo kurwanya inkukura ubikeshije ku gutera ibiti ku misozi ihananye ndetse no mu ndimo ibyo kandi bikazofasha abarimyi kuko umurimyi akoresheje ingufu ziwe agakoresha ifumbire y'ikizungu agakoresha ifumbire y'ikirundo agakoresha imbuto zirobanuye mugabo ntakingire isi inkukura ije iraheza ikonona by'ukuri uyu ni umugambi wa leta kandi byongeye abanyagihugu abarimyi bacu bakaza barakurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe indimo gushika ku rwego k'umutumba ari ukurima kijyambere ari uko gukoresha ayo mase y'ikirundi bavanze n'amase y'ikizungu aha harimo kwijukira ubworozi buto buto kuko hariho n'umugambi wa leta wo kuronza ibitungwa bito bito na bininiya kugira ngo iyo fumbire y'ikirundi ntibure baheze bayikoreshe bavanze n'irya fumbire y'ikizungu kugira ngo isi igumana kanovera kuko izo fumbire zibiri kimwe cyose gifite uruhara rwacu mu kugira ngo igiterwa kimeregwe neza yavuze kandi ati mbega abafundi b'indimo ko boba bafasha mbere mboneho n'akaryo ko kumenyesha yuko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buhejeje kugira icyegeranyo cyerekana neza umufundi w'indimo wese ahatumbereye uruhara rw'iyo mu gufasha umurimyi gutyo bakadoheza bakaraba niba koko abo bafundi b'indimo uruhara rwabo rugaragara aho rero tutazoba ruboneka bakadoheza bakiga uko ngene babitunganya mugabo mu ntumbero n'uko umufundi w'indimo wese ahari yabwiriza gukora igikorwa cyiwe mu gushyigikira umurimyi
mu magambo make iki ibibazo byakoreye mu magambo make cyane
jyewe hanini yavuze ati ni ikibazo cya politike tumuvugize nta yuko arabisigura uko natumbereze jyewe ntumbereza mu gisata nk'umufundi ariko avuze ati ibibazo bya politike jyewe nanjye ndabivuga ko ari ibibazo bijyanye no gufasha umurimyi ingene yo kwitunganya kugira ngo agwize umwimbo inzara iveho mu gihugu kandi birashoboka ibyo nta kintu na kimwe kidashoboka iyo abantu bagiye hamwe bakumviriza impanuro bahaye aba abajejwe uburimyi bagafashanya n'abajejwe intwara mu mategeko cyangwa mu bikorwa byose bigenda biravugwa kugira ngo ibikorwa bigende neza avuze iki cy'abarimyi bo mu cy'ibitoke itomati zabo ahanye nuko yamenya neza yuko hariho ihinguriro ritoya yuko aba barimyi bohingurirwa itomati zabo kugira ngo zishobore kubikika ziteguye ndamumenyesha yuko icyo kibazo kiri mu bintu byo gushikiranganji kandi ko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi ubwiwe yihagurukiye akagenda mu rugombo haragenda aho iryo hinguriro ryubatswe aravugana n'abarimyi b'itomati n'abajeje intwaro n'abaserukira abandi ndetse bari mu nama nshingamateka kugira ngo barabe neza ikibazo aho cyabereye hama barabe icyo kogwa kugira ngo ihinguriro ikore
icyo gihe madame madame
mu bindi bice amahingo ariko arakoga kugira ngo umwimbo ntiwononekashe kubikikwa wahingo
Ese icyo ni cyagihe ministry yagendaga agasanga abashinzwe iryo hinguriro atariho bari.
Yarahisikiye uwo munsi kubyukuri siho bari bari mwarabyumvise ariko mu nyuma bari tabye barazana urufunguruzo barugurura hama baragenzura sibo bonyene kuko umushikiranganzi yashizeho umugwe ubikurikirana neza urimo abo mu kirangangi bwo burimye n'ubworozi abaremye ibitomate abaserukira abandi mu nama singa amateka bavuka mu kibitoki abajeje intwaro barabona byose ikibazo aho cyabereye uwo muguka uri urakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo hinguriro rikore nibutse kandi ko mu gisata cy'uburimyi dufite igisata kigeze guhingura cyangwa gukora ubushakashatsi ku byavuye mu mwimbu sentia bakazoca bafasha kugira ngo iryo hinguriro ry'itomate ibyo babonye bitagenda neza bitorewe umuti bisubire rikoze ku by'ukuri ikibazo kirazwi n'umushikiranganji kandi nongere ndabisubiremo yarahishikiye ibi rero ntibiraba ku mahinguriro y'itomate gusa ubushikiranganji buratera akamo abandi bose babishoboye gushinga amahinguriro ashobora gufasha mu guhingura ibindi bifungurwa ndetse hakaba hari abamaze kubikora kuko hari abahingura ifu y'ibigori hari abahingura amavuta y'amahoke hari abahingura ifu y'imyumbati ntawavuga rero ngo ni ikibazo cya politiki nta kiriko kirakorwa ibyo byose ni kugira berekane ko igisata cy'uburimyi n'ubworozi kiriko kirutunganya kandi kibandanya ku neza ya bene gihugu.
Urakoze cyane Madame Emerance Nirera ni umuvugizi w'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi.
Ariko Edi untonge gato ntagukiriyemo.
Yego.
Hariho ikindi kibazo yavuze ati ibigega rusange ntibikunda.
Mu magambo make cyane.
Ego cyane n'ukuri reka nanjye mvuge yuko bikunda kuko ahatari hake mu ntara zitari nkeya ibigega rusange byarubatswe kandi abanyagihugu barabyitabira mu gushinguramo umwimbu wabo na cyane cyane ko bamaze kubona akamaro k'ibyo bigega rusange birabafasha kudasesagura birabafasha kutibwa birabafasha kubika imbuto birahari bigega rusange ahubwo ni umutera kamadoze hamushyanga igurimye n'ubworozi b'umushikane ku kizi arabaho byubatse n'ibishinguwemo.
Urakoze. Reka dufate na Emmanuel mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe Emmanuel? Uri hehe Emmanuel? Uranyumva? Niba Emmanuel tumubuze kuri telefone. Reka dufate Samuel mwiriwe.
Mwiriwe neza mutamu.
Uri hehe?
Kendi mu Burundi.
Ikibazo cyawe magambo make cyane.
Bo jewe ndiko ndaraba mu gihugu cy'u Burundi gituma inzara irikira irabica bigacika rimwe na rimwe birashobora kuva no kuri organization.
Umuvugizi yavuze ko ikibazo cy'inzara kitari mu gihugu cyose ko kiri mu duce turi mu ntara ya Kirundo cyane cyane.
Mu ntara yahe?
Ya Kirundo.
Bo urikura rakeretse ko mu Kirundo araho imaze kwigaragaza ariko urikura mu gihugu nka cyose haravugwamo inzara biturutse ku bintu byinshi. Niyo mpamvu we ikintu umuntu yosaba igisata kijanye n'uburimyi ahubwo cyari gikwiye kwitabwaho gusumba ibindi bisata byose kubera ko amaze kubaho inzara n'izo ndwara za malaria n'izindi ndwara zituse ku nzara zirashobora guca zihadukira. Niyo umuntu yosaba leta uyo muvugizi yena akomeze utuvugira kugira ngo leta yiteho icyo kibazo icyo gisata kugira ngo kironke uburyo bikunde kugira ngo bukore kuko nk'ubu kurima hano ntego abarimyi bidusaba gukoresha amase ari uri kuraraba nta bitungwa ubu bikihari abandi barakeneye bashobora kubigura mwavuye Kirundi urazimbye bisaba gufata mu mugongo umunyagihugu muto adashoboye kuronka ivyo byose kandi muri ico gize bibaye uburimyi bwogenda neza. Murakoze.
Urakoze Samuel. Reka dufate Emmanuel mwiriwe. Uri hehe Emmanuel?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyawe nagira baze umushikiranganji ujejwe ubuhinzi. None ko ihindagurika ry'ibihe rikomeza ribandanya kugira ingaruka mbi kuri ibihugu byacu bya South Africa. n'izindi zitaba bafite yo kugira ngo babashe kugabanya inzara iri mu baturage ko no mu Rwanda hari
urakiyobeka
kabiri
ego
negera no mu kindi kibabeka kabiri none ko abanyagihugu bato batoya bo mu Burundi batemeye guhahirana nabo mu Rwanda babona inzara itazo bandanya ibica kurushaho
urakoze Emmanuel reka dufate na Thierry mwiriwe neza Thierry mwiriwe
oui
ikibazo cyawe ikibazo cyawe
ikibazo ico nterera
yego
kuyo nzara iri mu kirundo Tena bona umunyagihugu wese yo kuyumvamo agatima kugira ngo tubafashe kugira nabo bagerageze kurengera iyo nzara iri yo kukuruza ubagwa hasari
urakoze Thierry kuri icyo gitekerezo cyawe madame Nirera Samuel yavuze ngo leta ikwiye kongerera ubushikiranganze bwanyu uburyo kugira ngo nabwo bushobore kugoboka abaturage bo hasi badafite ubushobozi bwo kubona ibikenewe kugira ngo ubuhinzi bwabo bube bwatera imbere bashobore kwihaza niyo nzara ntibahure nayo
urakoze cyane Edi Samuel reka ndamushimire ku cyinziro cyiwe yashikirije ariko kandi nibutsa yuko leta ugereranije kuva mu 2010 nuko muri uno mwanya Edi Ntonge ntafite ibiharuro byari kukwereka neza ingene uburyo bwagiye bwongeza muri icyo gisata kuko leta irabizi ko igisata cy'uburimyi n'ubworozi gitunze abarundi benshi yagiye yongereza rero uburyo kugira ngo ibikorwa cyangwa imigambi itari mike isigwe mu ngiro uno mwanya tuvugana mu ntonge by'ukuri nta biharuro se nari kubereka ingene uburyo bwagiye bwongera ko ariko kandi ndamwibutse yuko leta n'umubyeyi wa bose ifite byinshi biyiraba ariko kandi igisata cy'uburimyi n'ubworozi ku by'ukuri ntiyagihebye ntiyacyitayeho kandi biranaboneka urabye no gushika uno munsi ibibandanya bikorwa mu ntumbero yo kugira ngo inzara tuyirwanye mu Burundi umwimbi wiyongera yavuze kandi kijyanye n'ibitungwa ngo nta bitungwa bihari nibaza yuko tuvuze ngo nta bihari biba bibaye kuba turengeje kuvuga ibitungwa birahari kandi ni umugambi wa leta wo kuronsa bene igihugu ibitungwa haba bito bito cyangwa binini leta rero ifatikanije n'imigambi imwe imwe ikorera muri icyo gisata bakaba babandanya kandi gutanga inka kugira ngo haboneke umwavu w'ikirundi urose inka araheza muri rwa runani rw'abasangira urugendo mu iterambere iya mbere ivutse barafite ingene bakurikiza akayokorera ubundi gutyo gutyo bakagenda bagahana ahantu ibyo rero ni mu ntumbero y'uko umworozi cyangwa umurimyi hazagera igihe akaba afite igitungwa yoroye abadashoboye gutunga ibitungwa bikuru ariho ibitungwa bito bito nk'impene inkoko ingurube udashoboye gutunga igitungwa naho harashizeho umugambi wo kurinda bya nyabarega nyabarega n'ukuri nka tisaba umurimyi wese ahari ku rugo rw'iwiwe arashobora gukora bya nyabarega gusa umugambi uhari ni uwo kubafasha kubigisha kubereka ingene bashobora gutunganya izo za nyabarega kugira ngo nabo bashobore kuronka uwo mwavu w'ikirundi ashobora gukoresha hamwe n'umwavu w'ikizungu kugira ngo isi igumane akanogera kayo
urakoze madame Emerance Nirera ibyinshi byari byabajijwe wigeze kubisubiza yego
Thierry ahede kuvuga intererano n'ukuri ndamushimiye cyane kuko mu migenzo y'abarundi barakundana mbere ndamumenyeshe yuko leta yatanze inkomere yuko buri ntara n'ukuri bo kwegeranya ibifungurwa bakagenda bagashikira abo bantu bo mu kirundo bagera muri uno mwanya mu kurindira yuko indimiro zabo kuko zahuye n'uruzuba rwinshi ariko ubu akavura kariko karagwa mu kurindira yuko bazohavura bakaronka ibyo bimbuye na bikeya babe barabafashe ubu ntibicwe n'inzara ibyo nabyo babahaye urabona iyo uriye buri yenyene ariko nabo aho bari tukabatera kama ko bijyukira gutera ibitego byimbuka n'ingoga kandi ahari imyonga bagatera ibitego bakavomera kugira ngo uko gukegwa kwabaye kubera izuba ryinshi ryase hageze aho borima basi badobe bafite icyo babarikora ko mukurindira kubitegwa bimera.
Uwitwa ndibaza ko ari Emmanuel yakubajije ikibazo kijyanye n'icyemezo cyafashwe na leta cy'uko nta mwimbu wemewe gushorwa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda.
Kuba harafashwe ingingo y'uko ibifungurwa bitarenga imbibe ni mu ntumbero nyene yari yo mu ntumbero y'uko ibifungurwa biguma hano kugira ngo bafashe abenegihugu kuko abajejwe ibirere bavuga yuko izuba rizokwaka ari ryinshi imvura yoguye mu kwezi kw'12. Ibyo rero kwari kugira ngo bafashe ibifungurwa abenegihugu ntibihutire kubijyana ku masoko kugira ngo iryo zuba nijyasa nk'uko iyo tegekanye yabivuga umwenegihugu ntaze abura icyo afungura cyangwa ngo yibuke gukanura amaso kandi yamaze kubishora. Kwari rero ko mu ntumbero yuko bakinga by'ukuri kandi iyo bimaze kumera gutyo leta ibitije mu kinyarwanda ivuye n'ubworozi baraheza basitunganya ku neza y'umwenegihugu. Erega nicyo babereye ni ugufasha kugira ngo umunyagihugu ntasonze kandi yari yararimye akongera asimbura kandi ubirabye neza kurima iyo mpeshi nyine umwimbu wari wabonetse n'ukuri byari kugira ngo baziganye umunyagihugu igihindagurika ry'ikirere n'ibyamera nk'uko ryari ko riravugwa umwenegihugu ntajagire inzara. Ahambere nshingira ko mbandanirize kubera niyo yavuga ati ibigega rusange ngo ntibikunda imbere byaranafashije rwose kuko abenegihugu bari babitse mu bigega rusange byarabafasha kugira ngo bikenure bike uko babibona muri icyo gihe.
Madame Emerance, dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bafite ibibazo. Reka duhere kuri Alice. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uriye Alice?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Mwaro.
Ikibazo cyawe?
Ego. Andara mu kiju bwa mbere na mbere uwo mutumire.
Barakumva.
Jewe na ubwa mbere na mbere ndiko ndumva ku kibazo cy'inzara gihanze igihugu cyacu cy'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ndabona ko biriko birava cyane ku ihindagurika ry'ibihe. Ariko rero mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baravuga yuko abarimyi bakwiye kurima cyane ibitegwa bihangana n'izuba, birinda izuba nk'imyumbati, ibijumbu, ibitoke n'ibindi. Ariko rero hariho igitegwa cahora gifasha cyane imiryango, igitegwa cyitwa amateke. Nashaka kubaza uwo mushikiranganji yuko muri izabucanke iraza ari byo bigo tuzi ko bijejwe kugwiza imbuto, ko ico gitegwa batoshobora kukigira ku bushakashatsi kigasura kikagaruka kuko ubu unye nta kikihari mu ntara zimwe ayo mateke ntakibaho. Nayo yari mu bitegwa mbumbarugo. Anyishure kuri ico kibazo. Hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri. Ndashaka kubaza cyane kubijanye na urbanization. Urbanization mbega ntiyoba irimo mu bintu bituma inzara igwira mu gihugu. Ko mbona nk'ahantu hari ama espace cultivable turaze nko mu Carama canke tukaraba aho bariko baragira viabilisation mu Ruziba n'ahandi, turabona yuko aho hantu hari ahantu abantu barima bakimbura cyane ibiribwa byafasha igihugu cyose, abantu bose bakabona kumererwa neza, ibiciro bikaba bito ku isoko. None ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ubwo buriko burakorana nabo muri environnement kugira ngo barabe ibi bintu biriko biraba amatekiritivable bareke kuyubakamo, ahubwo abandanye akingirwa kugira ngo be amasindimwa atuma igihugu kimera neza. Nizo bibazo nari mfite.
Urakoze cyane Alice. Guma ku murongo Madame Emerance Nirera, umuvugizi w'ubushikiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi, agusubize niba hari ikindi wifuza kumubaza ube wamubaza. Madame Nirera.
Ndabumva Eddie. yabajije ko mbere mbanze ndamukosore gato tewe ni rera emerance mvugire ubushikiranganje bwo buremye n'ubworozi mu kubaza ikibazo yavuze ngo mbaze uwo mushikiranganje tewe mvugire ubushikiranganje
yego
hama kuri iki cy'amateke nibyo ndamuhumurize ndambwire ko ikigo izabo kiriko kirakora ubushakashatsi kuri iki gitego cy'amateke kugira ngo barabe ko cyosubira kikarimwa mu gihugu kandi ndabibutsa yuko ikintu cyose gitegwa cyose cyoba cyararimwe ngaha tutavuga ngo cyaragiye bugirira kuko ubushakashatsi buba bufise bwarasigaranye buba bufise iyo mbuto urahezo rero bukakora ibikorwa kugira ngo barabe ku icyo gitegwa gisubira kikarimwa ndetse bakaraba hehe cyo kwimbuka gusumba ahandi ari serere imwaro no muhumuriza muga mukurindira ko ayo mateke arimwa kugira bivuze ibijumbu imyumbati n'ibindi kugira ngo turabe ko twohangana n'iryo hindagurika ry'ibirere mu kurima ibyo dufise ubuhagufi yavuze kandi ngo ikijyanye na urbanization ku by'ukuri ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu bikorwa byabo ni ugufasha abarimyi kubigisha kurima no korora kijyambere mu bijyanye na urbanization byabivuze birafise aho bikorerwa ariko kandi ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ubwo bushikiranganji bwa urbanism ni leta imwe baraheza bakicara bakaraba ibibazo baba bifite babikurikiranira hagufi baraheza rero bakicara bakaraba bagatorera umuti ku kibazo kimwe cyose uko kije bivanye n'aho bikorerwa
ariko se wowe kuri wowe ubona icyo kibazo cya urbanization cyaragize ingaruka ku bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se ubworozi
kuvuga ko cyaba cyaragize uruhara nibyo nk'aha mucyarama yavuze nibyo hararimwe umuceri ariko ubu nta muceri ukiharimwa ariko kandi tuciye turengana uretse umuceri warimwe ngaha mu kiyaya tugeze mu ntara hagati ubu ntarashobora kurima umuceri ahandi aho imyonga itungana ibyo mukorero kurindira ko iki cyaribanizasiyo yavuga boba baraciga abakijejwe ko no kwerekana cyane twokwerekana ingene ibibindi iki nk'iki cy'umukera karoro nk'uko yakivuze muri cyaramadonka muri plene ubu icyo gitegwa kigeze no mu zindi ntara ariko iki by'ukuri kirazi kandi aba babikurikiranira hafi baraheza bakicarana bakabiganira no tanga nk'akarorero ku kijyanye n'igitegwa cy'ipampa kuzerwa aho amatongo yayo yari ari mu rukoko ko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi bagiye hamwe n'umushikiranganji adede ibidukikije kugira ngo barabe ingene ikogere ko yohavura ikagukirwa kandi mu kurima iki rero cyonyine kirakwiye kugira ngo twerekane yuko bari hamwe baheza bagatorera umuti ibibazo byose biba bihari
urakoze cyane madame Merance Nirera Alice waba unyuzwe n'ibisubizo uhawe
ndanyuzwe buke buke mugabo avuze ngo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ngo n'abo muri environnement ngo ni leta imwe ariko nari nashatse kubaza neza yuko bashobora gukorana hama bakamenya ati aha hantu tuhakorera iki aha naho tuhakorera iki kuko urumva urbanization cyangwa urbanisme na environnement bategerezwa gukorana en franche collaboration
urakoze Alice kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo byawe reka dufate na Foste mwiriwe neza Foste uranyuva Foste dushobora kuba tumubuze reka dufate Abraham mwiriwe
mwiriwe neza
uri he
ndi Bujumbura
ikibazo cyawe
ikibazo nashaka kubaza abo none leta iri kitegekanye iki ko tubona mu ntara ya Kirundo kesi na kesi usanga inzara ya migenda yisubiriza ari gihe iminsi yose wamusanga inzara iguma igaruka igaruka leta iri kikora iki cyane cyane nk'uko mu Kirundo kera twumva ngo ni ikigega cy'igihugu n'ibihe migambi ifite ijya ntara kugira ngo ive muri iyo ngorane irimwo y'inzara ya miteri igihe byose
Urakoze Abraham. Madame Nirera, icyo kibazo cya Abraham, musanzwe muzi ko iyo ntara ihura n'ibibazo by'izuba ryinshi cyane. Ese mu migambi yanyu ya kure mutekereza ko icyo kibazo umuti wacyo wabuwuhe kugira ngo abaturage uko umwaka ugenda uhita batazakomeza bahura n'icyo kibazo?
Murakoze Abraham ku kibazo kiwe abajije, ariko kandi nongere ngaruke mvuga yuko ahanini iki kibazo giterwa n'ihindagurika ry'ikirere, kandi ihindagurika ry'ikirere ntigisezerana. Hari aho bigenda bikimera neza mu kirundo by'ukuri bakimbura, hari n'ikindi gihe bigorana isizeni bagatera batevye, icyo gihe bigasubira bikagorana kugira baronke umwimbo. Rero nkuko twama tubivuga, gukora ibikorwa byose bituma umwenegihugu ahangana n'ibibi, ni ukuvuga mu guhangana ibiterwa bikarigwa n'izuba, icyo gihe biba biza. Twe rero iyo duhanura abarimyi ni uko bimaze kuboneka gutyo, icyo gice kikaba gikarigwa. Bya biterwa bikarigwa n'izuba cyangwa n'imvura, ntituvuga ngo nareke kubitera, turavuga abitere. Ariko hari uruhande y'ukubitera, araheza agatera kandi n'ibiterwa birinda izuba ryinshi bikarinda n'imvura nyinshi, kugira ngo ikizoza muri ibyo bibiri ibiterwa ntibize byononekarire rimwe. Ni ukuvuga ko izuba ryacyo cyane ibiharage birononekarire rimwe irima ry'ibiharage. Ariko muri icyo gihe cya tuvuga tuti narimo ibiharage, ariko kandi haruhande arimo ibindi biterwa, kugira ngo ibiharage nibyahura n'uruzuba aze aronke ikindi yikora ko mu kurindira ko ikirere kimera neza maze ibiharage bisubire byimbuke. Rero ni uko tworaba mu marima, mu irima ryose, nkaho uretse mu kirundo turafise no mu kumoso hakarigwa kandi n'izuba, kandi urumva iyo imvura itaguye karenga ubwo nyinshi biraheza bikagira naho nyine ingaruka, uretse yuko bitibonekeza ku rugezo rumwe, ari nacyo gituma bose rero bitegura mu irima akamenya ati ibiterwa birinda uruzuba ndabitera n'ibirinda uruvura rwinshi, kugira ngo kimwe muri ibyo kigize ntihagire ntahungabane, avuga ati aha ndaba ndikora kuri ibi inye n'ibyimbuka iki nacyo kumbure ikirere kigenze neza ndoheva nanje nimuze. Kandi barabizi nabo nyine bavuga ati ijuru n'iryabikora, Imana niyabifashe bikagenda neza. Kandi muri ibi nubwo tuvuga ati n'ubuhinga n'ukuri ntikoza turibagira no gusenga Imana, kuko uyisenze Imana iraheza igafasha irahindura ibintu.
Urakoze Madamu Nirera. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika babiri mbere yuko dusoza iki kiganiro. Foste mwiriwe neza. Ikibazo cyawe uri hehe?
Ndi mu Rwanda njyewe.
Yego, ikibazo cyawe magambo make cyane.
Karere ka Kayonza, Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Ntabwo cyari ikibazo cyari ibinyunganizi.
Yego.
Kuko nabonye kuri poste havuga yuko hari ikibazo cy'inzara mu Rwanda no mu Burundi.
Muri ako karere kanyu twumvise ko mufite icyo kibazo.
Mu karere ka Kayonza iminsi ishize humvikanye ikibazo cy'inzara, ariko byari byaratewe n'imvura. Nabisobanuye kuri komite nashyize kuri poste mvuga yuko ari ikibazo cyabitewe n'uko batunganyaga ikibaya cya Rwinkwavu bashaka gukora umurima w'umuceri. Uwo muceri yari kuzagirira abaturage batuye umurenge wa Rwinkwavu na Murundi akamaro. Bituma rero mu kugabanya amazi hamwe kugira ngo bazajye bakora irrigation y'iyo mirima y'imiceri. Nicyo kibazo cyatumye havuka icyo kibazo cy'inzara muri iyo mirenge. Ariko ubu tuvugana mu Rwanda navuga yuko nta nzara ihari, kubera yuko twebwe twabonye ibyo bihagije. Ibishyimbo ni bikuru, ibirayi byarabonetse, ikiro ku masoko kiri kuri 450 mu karere ka Kayonza, ibindi mu kindi kirere nka Kigali ni 200. Urumva ko nta kibazo cy'inzara twebwe dufite.
Foste urakoze cyane urakoze ariko mbere dutangira kino kiganiro twumvishije ministri ushinzwe ubucuruzi n'inganda agaragaza ko n'u Rwanda nk'ibindi bihugu byo mu karere na gwahuye n'ikibazo kijyanye n'amapfa ayo mapfa akaba yaratumye umusaruro utaboneka neza bikaviramo bamwe mu baturage kubura cyangwa se kugira ikibazo kibura ry'ibiribwa ariko urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate Celeste Silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubaho
uri hehe
ndi Bugande
ikibazo cyawe magambo make cyane amasegonda 30
amasegonda 30 n'ukuri jewe ndabona abanyarwanda benshi bariko barahungira Bugande kubera inzara yo mu Rwanda imwe bazari benshi imwe uzi ni Bugande bariko barapagaza ni Bugande turababona ni benshi ni benshi kandi bavuga ko bafite ikibazo cy'inzara yo mu Rwanda ngo babahaye kuri mu guti ariko ngo bakabigisha ibyo barima ngo ibyo bahora barima bibateze imbere ngo barabanyiye ko basubira kubirima niko baze batubwira je amajambo yanje naye
urakoze Silvestre ubwo tuzashaka abashinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda nabwo bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo Madame Emerance Nirera mu gusoza kino kiganiro twibanze cyane ahanini ku buhinzi ese iki kibazo kizuba ryatse cyane hari ingaruka cyagize kubijyanye n'umusaruro ukomoka mu bworozi
urakoze Edi uko tubibona aho tugeze amaso kandi naho dukorana n'abajejwe uburimi n'ubworozi ku rwego rwo mu ntara hariho nyine nabaraba igisata cy'ubworozi nabo nyine gushika ku rwego rw'imitumba nuko ubworozi ibitungwa birahari uretse ko naho nyine bihora bihura n'indwara zitandukanye ariko abajeje baraheze bakabikurikiranira hafi kugira ngo bagarurire hagufi muri icyo gisata cy'ubworozi mbere yuko turangiza menyeshe yuko ubushikiranganji buriko buritunganya mu gutegura amategeko yoshyirwaho kugira ngo ubworozi butunganywe neza ibitungwa byororegwe mu mihana gutyo bikazofasha mu kugwiza umwavu uretse n'umwavu no kugwiza amata kugira ngo imiryango nayo nyene inywe amata baronke nayo bashora kugira ngo bashobore kwikenura mu bindi baba bakeneye ibyo bikazofasha kandi no mu magara y'abantu kuko dusabwa gufungura neza kugira ngo tugire n'amagara meza
Madame Emerance Nirera umuvugizi w'ubushikiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi mu Burundi nagira ngo mbashimire cyane kuba mwitabye ibyifuzo cyangwa se ubusabe bw'abanyagihugu badusabye ko ubushikiranganzi bwanyu twabutumira mu gatango mucyo kubijyanye n'ibibazo by'inzara bivugwa mu Burundi mwakoze cyane
Murakoze cyane Edi ariko muhondire ndangize nimenyesha yuko ibikorwa byo guhangana n'ihindagurika ryibe kugira ngo tugwize umwembo bitari biraba ubushyanganzi bw'uburimyi n'ubworozi ariko duhamagarira abantu bose umwe wese ahari ko twese biraturaba abajejwe intwaro abamenyeshamana mu gushyikiriza amatangazo cyangwa ibikorwa biba byatunganiye kugira bafashe umurimyi abanyeshuri mu mashuri baraviga burya bumenyi baronka ku ishuri ntibabugomize hajya ahubwo bafashe abavyeyi kugira ngo tuve muri bya bindi byo kurima kwa kundi kwa kera ariko dutere intambwe tujyane n'ibihe aho biba bigeze n'uruhara rero bw'umwe wese ahaherereye kugira ngo umwembo wiyongere tugwanye n'inzara ni twese
Urakoze cyane Madame Emerance Nirera nshimire cyane namwe inshuti mwagize uruhare muri kino kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema ciao ciao